Iyi mwumva ni radio ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika risamiranira i Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Mwiriwe nshuti mwese muduteze amatwi. Yo mwanya tubashikiriza ikiganiro muri sanga muyumva buri munsi kuva saa 10 gushika saa 11 amasaha y'Ubujumbura mu Burundi ni Kigali mu Rwanda. Muri sanga yo ku munsi wa kabiri tuganira n'abakenyezi n'abigeme ku buzima bwabo, amagara yabo, ibikorwa byabo by'iterambere n'ibindi byinshi. Mbega umukino wo kunagana uramenyerewe aho muherereye cyane cyane mu bigeme n'abakenyezi. Niyo nkuru Gloria Linka, umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 yaturuka mu ntara ya Gitega inyarisindu, yarayatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent, ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika muri Tunisia. Nibyo tujye kuganira mu kiganiro muri sanga muri aka kanya. Ikaze rero mwese nk'uko bisanzwe mushikirize ibibazo n'ivyumviro Facebook yacu, aho mushaka gushikiriza nimero zanyu tukazibona tukabahamagara mu gaterera. Adresse ni radio yacu VOA, radio yacu VOA. Ikaze mwese
muri sanga ni ikiganiro cy'izi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afrika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Je ndi mu ntara ya Muyinga aho bita muri komine Giteranye aho bitatura.
Je ndi hano Kampala, Uganda.
Je ndi mu Gisagara cya Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva ku wa mbere kugera ku cyumweru.
Muriye kaya Colorado leta z'umuntu z'Amerika.
Mbanje kuramutsaba bakimire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika huri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Radio ijwi ry'Amerika nkuko muvyumvise ku karimbo katwibutsa ikiganiro muri sanga ni ikiganiro mwumva buri munsi. Ku munsi wa kabiri tuganira ku bibazo, amagara, ibikorwa by'iterambere n'ibindi byinshi by'umukenyezi canke umwigeme. Mbega umukino wo kunagana uramenyerewe aho muwamuherereye cyane cyane mu bigeme n'abakenyezi. Niyo nkuru Gloria Linka, umwigeme w'umurundi kazi afite imyaka 17 yaturuka mu ntara ya Gitega inyarisindu, yarayatahukanye umudari w'ifeza, medaille d'argent, ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyijwe ku rwego rw'umugabane wa Afrika, championnat d'Afrique cadet junior et senior, no kuvuga abakiri bato n'abakuze, ni mu gihugu cya Tunisia byabereye. Iryo higana ryitabiriwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika byatunganyije kuva ku tariki 15 rirangira ku tariki 21 z'ukwezi kwa gatanu. Inyuma yayo mahiganwa kuva ku tariki 22 gushika kuri 27 haratunganijwe ubumenyi bw'abamenyereza n'abana bari mu mugwi w'abakiri bato bitabiriye ayo mahiganwa. Rero mu kiganiro cy'uyu munsi twatumiye Gloria Linka niyo nkuru n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu batubwire vyinshi kuri uwo mukino hamwe nayo mahiganwa bitabiriye muri Tunisia. Tutarenze kurangira rero, reka twakire abatumire bacu mpere kuri Gloria Linka niyo nkuru. Ikaze neza mu kiganiro muri sanga Gloria.
Ego murakoze cyane.
Muraho urakomeye.
Ego mize neza, namwe mize neza.
Turaho turashima. Ego turagukeje rero ku nsinzura yitahukanye.
Murakoze cyane.
Amaduhindukire twakire na Silas Nduwayezu, mumenyereza yagufashije kandi mwajanye muri Tunisia. Mushinga nahe Nduwayezu, ikaze neza ku radio ijwi rya Amerika.
Murakoze cyane.
Ndabashimiye ku kanya mufashe kugira ngo tuganire kuri uwo mukino utamenyerewe cyane mu Burundi, cyane cyane kumbure no mu ntara ya Gitega n'ahandi mu gihugu, cyane cyane ku bakenyezi n'abigeme. Reka kumbure duhere kuri uwo mukino nyine mbere ko tuja mu idonido ry'amahiganwa mwagiyemo muri Tunisia. Mushinga nahe Nduwayezu, lutte cyane ukunagana uwo mukino urakogwa cyane mu Burundi. aho muherereye urazwi cyane urakogwa cyane urakino
murakoze cyane uwo mukino mu kirundi twovuga n'umukino n'urukino rw'umwereka n'urukino rwatanguye mu mwaka w'ibihumbi bibiri n'icyenda hano mu Burundi hanyuma ruza kwemererwa ku rwego mpuzamakungu umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na rimwe rero gushika undi munsi n'urukino twavuga yuko ruri kururaduga rumenyekana mu ntara zitandukanye z'igihugu ko rwatanguye ruri mu ntara zitarenga zitatu Bujumbura Bururi hamwe na Biyigi mugubu uye ruramaze gushika ku ntara zishika ku icumi na zibiri
birumvikana nk'uko bivuze ko rugenda gutera imbere kuko ubu rugeze ku rwego mpuzamakungu none uwo mukino mufise amashirahamwe yawo canke biba bimeze gute bitunganijwe gute ku rwego rw'igihugu kugira ngo kumbure na linka have ajamwe mu bashoboye kurungikwa hanze
ego cyane haratangura hakabaho amakrebe imigwi yabimenyereza ari mu ntara zitandukanye hanyuma agaca habaho association no kuvuga amakrebe aba yagiye hamwe ashika kuri atandatu cyangwa icyenda agaca agira association hama izo association rero nazo ni tuzica tugira federation nationale hanyuma Gloria Linka akaba ari muri krebe y'igitega muri association yo muri Regio Centre Est hanyuma akaba ahiganwa rero n'abandi batabavuye mu yandi mahiganwa mu yandi ma regio hariho regio sud igizwe na Bururi na Makamba hanyuma akabaho regio west za Bubanza Bujumbura hanyuma akabaho na za Cibitoki Kirundo hanyuma rero na n'indi ntara ya Karusi nayo ntitwayishyize muri regio no
no kuvuga muri aya makrebe harimo abigeme nabo nyine bakina mu benshi canke ahanini haracarimo imisore gusa canke abahungu
hanini navuga yuko abigeme bakina urwo rukino muri aya makrebe atari benshi cyane kuko iyo hatunganije higanwa tora tubona hitabira abahungu ku bwinshi kurusha abigeme
Murakoze cyane kuri iyo nsiguro duhaye kuko abenshi kumbure ntibashobora kuba bari babizi yuko ayo makreba nabaho ubu unye bagiye kwijukira hama duhindukire tuvugane na Linka Gloria Linka turumva ko ari umwigeme w'imyaka 17 abigitega Gloria Linka tubwire ibindi kubatakuzi kubatakumenyereye benshi numva ko bakubonye mu masanamu utashe wakiriwe neza ariko tubwire Linka ninde mucamake
Linka n'umukobwa w'igitega nyene nyasindu
wiga kuri
w'imfura mu bana batandatu numva ari vinovuka
wiga kuri he shure ga Linka umwaka wa kangahe amashuri arabandanye
niga mu 11 niga imwumba muri Nyabututsirirara
ni kuvuga ngaha mu ntara ya Gitega nyene none ga Linka byagenze gute kugira ngo uyiyumvemo yuko ushaka gukina uwo mukino benshi nk'uko tuvyumvise usanzwe umenyerewe n'abagabo imisore abahungu wewe byagenze gute kugira ngo bikujemo
ubwa mbere je iyo nitanaje sinari nsanzwe nzi kuyibaho ubwa je nakunda football ariko hariho uwundi mumeshi nyene bari basanzwe bazina nyametre aratubwira ati hariho urundi rukino rubaho rukino n'abakobwa aratuza baraduhuza na metre gutyo ngenda ndabikunda buke buke kuko na jenari nsanzwe nkunda siporo
nsanzwe ukunda siporo none mu kibano umaze kubabwira yuko wagiye muri uru rukino rushasha bavyakiriye gute kumbura abavyeyi mu muryango bavuze bate
mu muryango baragombye kuyimbuza gato muga barahageze igihe babyumva rimwe rimwe mu kibano nyine ntibashobora kumva umukobwa akina ibintu nk'iby'abahungu ntibashobora kubitahura ntibakinye nyine babyumva
babitahura bigoye none ubunye bamaze kubona uri ku rwego mpuzamakungu uvuye muri Tunisia tubwire ingene wasanze bimeze muri Tunisia urugendo rwagenze gute
urugendo bageze neza asigiye ko twarushemo gato ikinizi twasanze bimeze neza banatwakiriye neza.
Yego ati mwararushe byari bikorwa bitoroshe. Ngabuke kuri Nduwa Yezu, ibikorwa muri Tunisia mwasanze bitunganije kugwa kuri mwebwe nk'abamenyereza mwavyakiriye gute, byari bimeze gute muri rusange muri Tunisia?
Tumaze gushikayo haratanguye haraba iyiganwa ku mice itandukanye, abakade navuga batarenze imyaka 17, hanyuma harakurikira abajinio batarenze imyaka 20, hanyuma harakurikira abasenio barenza imyaka 20. Hanyuma rero iryo higanwa ryatanguye ku itariki ya 15 rihera ku itariki ya 20 na rimwe ukwezi nyine kwa gatanu. Inyuma yaho rero niho hacha hatunganywa guhugurwa navuga ama entrenema kubamenyereza hamwe n'abana rero bamwe navuga batangura bakade abahungu n'abakobwa, naryo ryaciye ritangura ku itariki ya 22 ricariza kurangira ku itariki ya 27.
Ego ni ukuvuga ko babakiriye neza, mwashikiye imfungurwa mwafungura, kumenyerezwa, byose byagenze neza?
Ego cyane, aho twashikiye muri hotel nziza imeze neza, kuko ni Federation Internationale yariko irabitunganya, baratwakira neza imfungurwa, nubwo nyine zitari zimwe atari zo twasanzwe tumenyereye no mu Burundi. Mugabo twaravuye turiya dawuta turazimenyera, amazi nyine ugasanga si nkayo mu Burundi mugabo, nabone twaramenyereye
nta kanovera ko mu Burundi
gahise hajyama neza, umukinyi akaruhuka akitegura akagira amantrenema zigira amantrenema y'ibanze yitegura nk'urukino, akakorera ahantu hameze neza ku itapi baduteguriye, hanyuma rero biragenda neza, barahava barajya mu rukino bigenda neza kandi.
Nakoze cyane, turaza kubandanya ikiyago twumve byinshi byerekeye kumbure ibindi mwashoboye kuhamenyera, mwashoboye kuhigira muri aya mahiganwa. Ariko kandi abanywanyi biradishwe rya Amerika ku mirongo ya telefoni nabo nyene batangiye guhamagara kugira ngo babaze ibibazo, bashikirize ibyiyumviro. Kumbure n'abamubonye kuri televiziyo y'u Burundi Linka ataha bamwakira neza. Reka duhere ku witwa Jean Mugisha. Jean Mugisha, amahoro neza.
Mahoro neza ngaho aho mu studio ka Amerika.
Murakoze, amahoro nawe.
Sakrashima ni kuri.
Uhererega Mugisha.
Igihe tugara umugenzi wa minsi yose ndi mu rusaka zanjye.
Navyiteze ko ari Mugisha twavuganye mu minsi yahera. Ariko ndagusabe ugabanye radio yawe gato, amajwi ariko aragaruka. Cyangwa ukure kuri iyo parleur. Hamba ego ego bunisawa cyane, duga kwijambo Jean Mugisha.
Ego nagomba se no shinga ego gwaruka gwashoye gutera iteshi gihugu. Hamba ngana rubaje ki ko arwa ko gwashoye gusoka ngira ubwambiro mu mukino, nta kintu aba yateguye nka baba herekije cyane kumugwa wa yasanze akorana bakakora nk'icyo bita nka kede ari zo nasionali nk'amashuri cyangwa amakomunite mu ntara zitandukanye, kugira ngo abigeme cyangwa urundi rwaka rwose rubone nk'akarorero ishobore guwanganya gukorwa mukino rubashe guseruka mu yandi makungu bishobotse no rwego rw'isi. Yego hama nkaba ndabatera intege cyane bakanywa urundi najina sanga ndabibonye sinigira yuko n'ubundi ntiwaba ibintu.
Ego reka kumbure tuhe ijambo Nduwa Yezu ku bariko barabakeza ikaze.
Ego turakengurutse cyane rwose kuri uwo ariko aradukeza, ni byiza cyane rwose. Hanyuma yabajije ku bintu bijyanye n'amakrebe yo nivo national cyangwa ishure ry'urwo rukino, navuga nta shure ry'urwo rukino rihari gushika uno munsi turashyiraho, ariko hari krebe mu gihugu cyose. novuga nk'intara amakrebe arimo hariho za intara za Ruyigi, Karusi, Muranza, Gitega, Rutana, Makamba, Bururi, hanyuma kaho Bubanza, Bujumbura Lirare, Bujumbura Meri, aya makrebe atari make, Cibitoki hamwe na Kirundo. Na Karusi ngana na isinzi aho oye amakrebe ariyo ayo makrebe rero hari abamenyereza batandukanye bahawe ubumenyi batandukanye arabonetse n'abamenyereza bava ku rwego baza barungitswe na n'ishyirahamwe igihugu rukino ku rwego mpuzamakungu barava rero baraza barigisha abamenyereza batandukanye abamenyereza rero nibo bakwiragiye muri ayo makrebe nabo rero bagataraheza bakamenyereza abandi bana abahungu n'abakobwa abakiri bato kuva ku myaka ku icumi kuduga n'abakuze bose mu rukino rudakumira hanyuma tukavara tukaronderayo abarusha abandi kuko ku mwaka ku mwaka turashyiraho turaorganiza novuga ihiganwa ku rwego rw'igihugu twahereye hariya mu makrebe mu masosiyasiyo tugashyira ku rwego rw'igihugu hanyuma rero hakaboneka abarushije abandi ari nabo baca bacagurwamwo abashobora guserukira igihugu mu makungu
rero nayo mahiganwa araba kenshi canke abakangahe mu mwaka kugira ngo mushobore gutora abo barushije abandi
turatangura amahiganwa yo mu makrebe igihe higanwa rihavuye tugaca tuza higanwa ku rwego rw'akarere regio ugasanga ni intara zibiri cyangwa zitatu zihuye hanyuma hagaca haba rero higanwa ku rwego rw'igihugu ni rimwe ku bakuze hariho n'ihiganwa ku rwego rw'igihugu ku bana bato bato batarenze imyaka 15 kuko nk'ubu amahiganwa mpuzamakungu asaba ahanini abarenze imyaka 15 kuva ku myaka 15 kuduga abaro bagirira ihiganwa ryabo hanyuma abo bana nabo batarashikana imyaka 15 nabo nyine tubagirira ihiganwa ryabo kuko nabone ni gutegura inkino zabo mpuzamakungu mugana nabo batangura kujya mu nkino mpuzamakungu bamaze kurenza imyaka 15
no kuvuga ko umutora umwe azoserukira igihugu nkuko byagenze kumbure kuri linka yahavu yaraja muri Tunisia
oyaye ntabwo dutora umwe ahubwo dutora ekipe nini hanyuma ekipe tukava tukayipresenta abaturongoye muri federasiyo bakava bakagenda muri mushikiranganji bw'indero bw'indero mushikiranganji bwa sport bagasaba icyo novuga imfashanyo kugira tuje muri ayo mahiganwa kubona rero hagiye Linka Goria reka ndabivuge ntabwo twaroza amahirwe y'ukuronka imfashanyo ivuye muri minisiteri kuko abaturongoye ku rwego rwa federasiyo bari bajyanye lise itari ntoyi mugabo muri minisiteri bavuze yuko ata buryo buhari kugira dushobore kwitabira izo nkino mpuzamakungu hanyuma ubu Gloria nawe kugira ashikirwe ni ishyirahamwe ry'inkino mu Burundi bita komite nationale olympique ryavuye rica rifata ati reka twebwe dufashe uwo mwigeme na cyane cyane ko twumva akomeye cyane rwose kuko hariho n'umumenyereza yari yaje mu Burundi ava afise ubwenegihugu bwa Cote d'Ivoire yongeye kandi ari n'umufaransa afise ubwenegihugu bubiri araza twari tumaranye ikiringo cy'indwi zibiri arabona yuko uwo mukobwa afise impano kandi ashobora kuzana n'umudari ku rwego rwa Afurika nawe acaradusaba rwego rw'isi asaba muri federasiyo internationale nabo baca bamubwira icyo bita assistance technique baca rero bafatanya n'umumenyereza rero komite nationale olympique yaciye iriha biye z'indege zibiri biye y'umumenyereza na biye y'umukinyi hama rero federasiyo internationale nayo kivuga ati reka natwe tubagirire assistance technique ni ukuvuga prise en charge lokali yao hata kubera inkino hotel restoration hamwe na déplacement lokali
none kurugo rutonde rwabo mwari mwashatse kurungika hanze rwangana gute yarabanyeshuri cyangwa abakiri bato bangahe mwipfuza kurungika kumbure mu gihe n'igihugu coro nk'uburyo bwo kurungika abandi mu mwakuza bari nkabangahe
bo kuri selection twari twaragize hari selection y'abantu 10 harimo nabahijije amashuri nabandi batibandanya nyene bakiri ku mashuri hanyuma iyo selection yo twari twagize no mwaka y'abantu 10 tukabona bo duserukira hanyuma murumva yuko amahigwe yavuye atagenda neza n'uyu uye kuri yarose amahigwe kubera ari komite nationale olympique naone turayikengurukira cyane rwose yaciye ifata mu minwe icyo kibazo atireka ntimwaze musubira gusiba kuko hari hakiye igihe kinini federasiyo y'Uburundi yo mu rugo rukino ititabira ayo mahiganwa kubera imvu z'uburyo nyine
nivyo koko n'amahirwe adasanzwe cyane muri abo bose batashoboye kugenda ariko turaza kugaruka ku bindi bikenerwa kugira ngo bandi benshi bagende mu bihe bizoza hamareka mpindukire kuri Gloria rumva ko Gloria waronse amahirwe adasanzwe kugira ngo ushobore kuja guserukira igihugu mu makungu umaze gushikayo amahiganwa yagenze gute uriko uranagana n'abandi bana awiyumvise gute byari bimeze gute muri rusange
muri rusange ubwa mbere ari ukijyayo urumva ubwoba kubera ari rya mbere ukijyayo mu umaze gukina komba nka zibiri zitatu uratebe ukamenyera
hama ku bijyanye n'ururimi hari yanyu usanga benshi abana bava mu bihugu bitandukanye bavuga indimi zitandukanye icyongereza igifaransa n'izindi ndimi aho hoho baharabaye intambanye kugira ngo uvugane nabo bandi bana mwari muri kumwe
yego cyane kuko usanga kenshi bavuga icyongereza igifaransa atari cyane natwe tuba twiyumvira igifaransa gike gike intambamye iciba ku rurimi nyine ku cyongereza utumva icyongereza bica biba ingorane
byaba byaragutumye wifuza kukiga nacyo nyine
cyane rwose ubu navuga ati indi competition zagenda ndumwongere rwakati
ni byiza cyane urumva ko uwungukiyeho ishaka ryo kumenya icyongereza hama hariho ikintu umuntu yifuza kumenya agakura none ku bandi bari inyuma batashoboye kuronka ayo mahirwe waronse bobo ubabwira iki ubahanura iki ku byo uba warabonye ku rugendo uvuyemo muri Tunisia
ndabahimiriza gukora cyane kuko amahirwe ntabaheze hari amakompetition aracahari kuko hari igihe bazabona nawe imbere birakunze numva ko bahagaritse bica biba icyo usanga nyine badakoze cyane badakoze neza batarekanye umwimbu mwiza niyo mpamvu nguma ndabahimiriza no gukora cyane tubandanye dukora cyane kugira ngo tube duteke igihugu
iteka igihugu hama ku bijyanye n'amashure hoba harimo intambanyi naho nyene kuko turumva ko uri umunyeshure uriga abigisha n'ishure rirakwihanganira rikagufasha mu gihe uba wagiye igihe kitari gito kugira ngo ugaruke ubandanye ibyigwa neza hoho bimeze gute
ku ishuri nta kibazo baraguhura ubushe ukagenda ukira kuba wasabye ubusha gusa nta kibazo ku ishuri
birumvikana urakoze cyane uyu tuko turaganira ni Gloria Linka niyo nkuru umwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 akaba ariko gutahana umudari w'ifeza medaille d'argent ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana umwereka umukino wa lutte mu gifaransa aho yahora ku mugabane wa Afrika harabaye championnat d'Afrique cadet junior et senior mu gihugu cya Tunisia kuva ku itariki 15 kugeza kuri 2022 muri icyo gihugu rero two tuganira na niyo nkuru Gloria Linka kumwe kandi n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu Gloria rero aratubwira byinshi bijyanye n'uwo mukino nk'umwana w'umwigeme na Nduwayezu ariko nawe nyina dusigurira ku bijyanye n'uwo mukino ku rwego rw'igihugu cy'u Burundi yaragishwe rya Amerika reka tumira mate turagaruka
Kombo taxi yaki.
Taxi ikorera hafi y'umupaka. Ishobora gute gutwara abantu baturutse mu mihingo yose kandi bafite byinshi bibatandukanye.
Kombo taxi mwitegurirwa kandi mukayizwaho na
La Benevolence Brola.
Hakijwe cy' America isamiranira i Washington DC mu kirundiro mu Kinyarwanda muri kumwe na Oriane Tangishaka. Ikiganiro muri sanga ku munsi wa kabiri turiko turaganira ku bibazo by'abakenyezi abigeme iterambere ryabo amagara yabo n'ibindi byinshi. Uno munsi turi n'amahirwe yo kuganira na niyo nkuru Gloria Linka umwigeme w'umurundikazi afite imyaka 17 aheruka gutahukana umudari w'ifeza medaille d'argent. Linka aturuka mu ntara ya Gitega ni mu mahiganwa yitabiriye mu rukino rwo kunagana rwatunganyije ku rwego rw'umugabane wa Afrika Championnat d'Afrique mu gihugu cya Tunisia. Iryo higanwa ryitabiriwe n'ibihugu byo ku mugabane wa Afrika kuva ku itariki 15 gushika kuri 22 aho yahiganywe agatahana uwo mudari. Rero turi kumwe nawe Gloria Linka niyo nkuru, turi kumwe kandi n'umumenyereza wiwe Silas Nduwayezu. Ego tugaruke rero ku batumire bacu, turabandanya no kwakira abanywa nyibiragijwe rya Amerika ku mirongo ya telefone. Ariko reka tugaruke ku banywa ku batumire. Mushinga nahe Nduwayezu, rero uru rukino turumva yuko ruriko ragenda rutera imbere mu gihugu cy'u Burundi kuva mu mwaka wa 2009 aho rwatangura ubu rukaba rugeze ku rwego mpuzamakungu. Zimwe mu ntamba nyinone ubona muri umwuga urimo canke muri umukino ku rwego rw'igihugu ku rwego rw'intara, zoba ari izihe izo ntamba nyi muri ko muragerageza gukuraho kugira ngo abandi bana benshi umukino umenyekane witabwe wijukigwe kugwaruka mu gihugu?
Ego murakoze. Ngerageje kuvuga uko urwo rukino rukinwa naho rukinigwa n'ukuntu barukina bambaye gushika uno munsi. Ni rukino rukinigwa ku itapi, muri rusange rukinigwa ku itapi utuntu tumeze nk'utumari kuko ni rukinigwa ku isi ihumye, hanyuma tugakinwa abarukina baba bambaye uduhuzu tumeze nk'utubegereye ku mubiri. Hanyuma ubukino amatekinike yago nk'uko numwereka kunagana umuntu agukurira umuntu ukamunaga hasi. Rero ariko uramunaga ahantu hagumye kuko gushika uno munsi mu Burundi dufise itapi imwe baronkejwe na Federation Internationale, nayo ikaba ibitswe muri Centre Olympique yo mu Kanyosha. Inatubwira ko Competition Nationale ibihejeje ama rero mu makwebe usanga bariko bakorera ku igazo, bariko bakorera ku igazo usanga y'amatekinike novuga akomakomeye abacabaza barayatinya kuyakoresha, n'umumenyereza ugasanga aratinya kuyigisha kubera ashobora kugera ibibazo nk'amakisita kuvunika kw'abana cyangwa n'inyagara kubera aba ariko bakorera ku itapi. Basanga rero abana benshi baca baza bagomba kurutinya, hanyuma tugaruka kuri iyo myambarire ugasanga impundu abana baratinyira gukoresha za mpundu zabo kuzinaga hasi muri ya gato, rimwe na rimwe ugasanga ziratabutse. Mugabo izo nazo zibonetse izurwo rukino nyazo bazisanga ni za mpundu nyine zimeze neza ziri amperatike zoshoka zitabuka, hamwe yaba zari zikwiragiye mu makrede yose bagakina bazambaye. Ndumva yuko bashobora kubyitabira kimwe gusa ku bantu b'abigeme kubera n'uduhuzu tumeze nk'utwegereye twavuga nk'udukora. Hari igihe abigeme batagira za soni nyine zo mu mwigeme w'umurundikazi kagisanga akavuga ati turi ryarekene ntabwo noza gukina hanyuma hariho n'ikindi nacyo kijyanye n'ibirato ibirato iyo tugiye gukina ku rwego rw'igihugu abakinnyi bose nta birato bafite bo mu Burundi nta birato bafite bajya gukina ku itapi n'ibirenge gusa ariko rero kubera iyo tapi haba ariko akantu twita bashe hejuru ushobora kugakurura ko nk'amano ugasanga arakomeretse ku mano umugabo wambaye ikirato n'amasogisi ameze neza aho nta kibazo nta kibazo ugasanga rero bya birato bizimbye rwose kandi no mu Burundi bitaboneka barinda kugira komande hanze kuko nabonye n'abandi bo mu bindi bihugu ari usanga nabandi badashobora kubironka fasiremo ugasanga barinda kugira komande hanze rero nabone niyo n'intambamye dufite ku buryo nk'uyu Mwigeme Gloria yambaye ikirato ari uko agiye muri iyo competition international byaraduteye ikibazo turavuga tuti aravuga ati je n'ukuri birangoye naremenyereye gukina na mu birenge gusa mugabo kino kirato kiriko kirambabaza numva kindureze imitsi ugasanga rero ni ya ntambamye y'umwana w'umurundi agiye gukina urukino mpuzamakungu mu buryo ataramenyereye hanyuma indi ntambamye rero ni ukuye ababyeyi batarabona bataramenyera neza urwo rukino kugira baze bararungika abana baze bararungika abana kandi bongere baza no kubashyigikira kuko n'ababyeyi bake bashobora kurungika abana muri izi nkino na cyane cyane inkino tumenyere yuko ari inkino zahora zikinwa n'abahungu ugasanga abakobwa rero bakeye bikumira cyane rwose ababyeyi bakabankira ati ntimugende ntimugende n'inkino zajya abahungu ni inkino z'ubukazi uyu uri kurazikina uri kongerera navuga ibintu by'umukara uteye ubwoba abantu ugasanga rero abana babyiyumvamo cyane rwose nizo ni intambamyi hanyuma amaretse tugiye kurababwira tayo yuko kubandanya dutera imbere cyane rwose no guhimiriza na cyane cyane ababyeyi bakarekura abana bakabaha uburenganzira bwo kujya gukina mu nkino zitandukanye kandi umwana yiyumvamo hanyuma tugahimiriza abo bigeme kandi ko nabo nyine bo kwitabira iyo mikino nk'uko abahungu basaza babo babyitabira ikindi nacyo turiho turategura muri federasiyo hamwe uburyo bubonetse kugira tugabanye intambamyi zimwe zimwe zituma urukino rutabandanya rutera imbere ni gukoresha ahantu dukinira turabe yuko twoda turakinira ahantu hameze nk'umusenyi kuko nko mu gihugu cya Senegale yoyo imenyereye gukinira ku musenyi iyo lite bayikinira ku musenyi bagira lite traditionnelle bakaca bayigira ku musenyi aho rero nta marisike menshi d'accident ashobora kuboneka usanga rero nabone baratimbere cyane rwose kuko nko muri amahiganwa twarimo harabayeho n'urukino rwa lite de plage urukino rwo ku musenyi bitandukaniye ku mategeko gusa n'urukino rwo ku itapi mugabo ni amatekinike nyayandi abase abo bo muri Senegale nibo bavuye batora batwara igikombe kubera bo bamenyereye gukinira kuntu kunoze ya ku musenyi natwe rero turiko turaraba yuko tugira iyo sisteme yo gushyiraho aho ahantu twamenaje twashyira umusenyi mugabo rero tukigira ingorane yo kubura ibyo bibanza tukigerageza rero icyo twashaka dusabe makrede aba ahari hose yegere abarongozi makomini hanyuma barayiko bashobora kubarosa nk'ahantu bashobora kuza barakinira bashobore kubarosa nk'ahantu bashobora kurunda nk'uwo musenyi kugira nabo baca baza barimenyereza kuri uwo musenyi iyindi ntambwe tugira ni uko tujyana abakinnyi bake mu mahiganwa mpuzamakungu
ego kandi baba bashoboye nkuko tubibona linka yabikoze
iya bahagenda benshi hakagenda benshi ku bwinshi kuri benshi bo bimenya ku rwego mpuzamakungu bo bimenya ati no mu Burundi baravuga ati haragiye abakinnyi benshi cyane rwose bazanye imidari myinshi cyane rwose barazanye igikombe hamariho kasanga rero nabandi bantu ariye abana babyeyi bagaca bari kuraba abana babo ati genda namwe mu kinugo bikino kumure namwe muzahimo muronka amahirwe yo kujya kugerukira igihugu mu makungu muriri ndege murabe ahantu hatandukanye kumbure bira mu mutwe
ego urakoze cyane turumva intambanyi zihari sinke ego ariko kandi ndumva ko muri kumuragerageza gutorera umuti zimwe na ziriya ngerageje kuja kuri imwe n'imwe mu ntambanyi udushikirije turumva ko tapi kuvuga aho mukinira aho banaganira abana nti haba hameze neza kubyo ko bituma benshi batanashaka no gukina umukino ego none uwo mukino wo kuri plage mushoboye kuronka uwo musenyi byofasha cyane kugira ngo mushobore kugira imikino myinshi kuko nkibujumbura kwitanganyika umusenyi urahari hariho kumbure henshi muga mu ntara hagati biragoye uwo musenyi ushoboye kuboneka murabona yuko bishobora kuba imwe mu nyishu nyazo
ego cyane uwo musenyi ushoboye kuboneka byofasha cyane rwose kuko hari igihe usanga turiko turagendagenda urasanga abana bakunda gukina ahantu hari horoshe gukinira ahantu horoshe rero baturutse nk'ahantu nk'uwo musenyi tukaronka naho tuwushira abana ndumva bokwimva cyane rwose kuko ni babandi usanga n'ababana bariko barashaka mbere no kunagana kuko murazi yuko lite surukino n'urukino rwatanguye kera ariho lite traditionnelle ugasanga abana ndibuka tukira abana twarakunda ibintu byo kunagana ukajya ahantu iyo turagiye tukajya ahantu mu biharoharo tunagana ugasanga nyine ari ibintu byo kunyutwa bita kunyundana rero ugasanga mu bucuruzi abantu dushyiramo umusenyi abana bo bitabira cyane rwose ku bwinshi basanga rero barukina rukiri imbere
ego reka twumvire turagaruka no kuri izi zindi ntambanyi batubwiye turabe n'inyishu zoba zihari ariko tuje ku murongo wa telefone munywanyi Idrissa yarindiriye turamushimiye kwihangana Idrissa Bakungu uraho neza
muraho neza mwiriwe neza
uraho urakomeza uraho natwe
ndaho miliyoni kigali mu Rwanda ndashimira uwo mushiki wanjye witwaye neza ndamuha kuraje kugira ngo akomeze ni byiza cyane ategereze aho ngaho amwibariza utubazo dukeya ni ukuvuga ngo inama yagira abandi bakobwa bagenzi be kugira ngo babashe kwitabira uwo mukino kandi noneho nongera nkitabira ababyeyi kurekura abana kugira ngo babashe kwitabira iyo mikino kubera ngo igitsina gore n'igitsina kobwa kugira ngo babashe gukina biba byiza nta mikino ihari y'abahungu nkitabira ababyeyi ko bagomba kurekura abana b'abakobwa bakitabira siporo zose zaba ari zo zose tumenyereye yaba umupira yaba sosiyete cyangwa kure imikino yose abakobwa bakomeze bayitabire ni byiza cyane kandi nkitabira n'abashinzwe amarushanwa ko bashaka abaterankunga benshi kugira ngo babashe kubona n'ibyo bikoresho byose nabibariza bazegere na leta ibashakire ibikoresho byose n'amahugurwa ku batoza batoza abo bana nyine ariko mbere na mbere ya byose ni uko ababyeyi bagomba kubikora abana bakitabira siporo
urakoze cyane Idrissa turagushimiye reka duhindukire kuri Gloria Linka kumbura tubwire yari yagerageje gutangaza ino mu mpanuro ariko uramuhamagariye kubwira abandi bigeme Gloria abandi bakobwa abo bahanura iki cyane cyane ko inkino nk'izi cyangwa izo arizo zose zishobora gufasha kubakura mu ngeso zimwe na ziriya bashobora kugwamwo uwo babwira iki abigeme
kino numva nubwira abegeme nuko bakwitabira inkino zose bakazikunda no cyane cyane zijya nkino individuelle bakareka ibintu by'amasoni bakitabira inkino kujya kwa wahungu bashobora kwitabira inkino naho bakabishyiramo umwete kuko birafasha cyane
ego hama amushinga ndaye ndwa Yezu kubijanye na leta Idrissa aravuze ati kumbure mwo kwegera leta kugira ngo bafashe muzi ntambanye twagiye turumva leta ha bari mu bushikiranganje gutandukanye mubona mugiye gukora iki kugira ngo mubandanye mubahimiriza gufasha muri iki gisata muri umukino kugira ngo bashiremo uburyo bafashe uko bashoboye kuko akumbure bashobora kwa batanazi bimwe mu bibazo muri ko murahura navyo murabishikirije hano ku radio leta mu yibwirije
ego murakoze hanini no vuga ati tubandanye tuza turegera abarongozi bacu bo muri leta duhere mbere aho tusanzwe dukinira mu makomine tuze turegera abarongo ya makomine abarongo y'intara nabo bamenyere cyane rwose kuko usanga mu makomine cyangwa mu ntara hariho komite igezwe inkino nabo nyene baje bara mu gihe bari barashyiraho inkino zihuza amakomine cyangwa zihuza intara baje barashyiraho n'izi nkino zerekana karanga k'igihugu mu kuvuga irite burya n'irite traditional urukino rwamyeho mu Burundi ego ko baruduguye mu rukino rwamyeho nabo baje baradushyiraho muri ziriya nkino z'akaranga hariho birya byo kwirungera nabyo nabo baje barabishyiramo kugira abantu baje barabumenyera cyane rwose hanyuma bace baza barafasha abariko baragira abana bariko baratera imbere babandanye baza baratera imbere baje bara cyangwa makino mu nkino mpuzamakungu nabone kaze barajya mu nkino mpuzamakungu hanyuma rero tukabasaba yuko boza baraduterera mu bintu bitandukanye na cyane cyane nk'ibintu bidashobora kwirosa federasi idashobora kwironsa mu gihe baba bironkeye uburyo nk'amatike y'indege mu gihe twatumiwe n'aba guparitisipa muri izo nkino mpuzamakungu kuko federasiyo ntishobora kubikora kuko ni minisiteri yategerezwa kuri ni leta ibikije mu bushikiranganji bw'inkino n'imico kama hanyuma bakaza barafata mu mugongo aya mafederasiyo na cyane cyane aya basanzwe agira inkino twavuga esporo individuel nka kurya bashobora kuba bafata mu mugongo za futubole n'izindi nkino navuga kolektifu
ego twumva ko Idrissa yavuze n'ikintu cyerekeye ababyeyi nawe wakivuze ababyeyi barekura abana babo bakaja muri izi nkino ariko kandi twagarutse ku kibazo mwavuze cyerekeye inyambaro muravuze yuko mwifuza yuko bagarura umukino nk'umukino traditionnel wigeze kubaho kera ariko mwambaro watugiye yuko hariho bamwe bashobora kuba bavuga bati kumbure umukino siganje kubera uko kuntu mwambaro umeze hariho uburyo none bwo kuhindura umwambaro kugira ngo ushobore gukwira canke kwemegwa na benshi babigemeye bafise imico kama bashaka kugumya yuko dakumbure kutiyerekana cyane hari uburyo bwo guhindura inyambaro canke federation yo nabemerera kuvuga muti reka twebwe twambare ibirenze ibyo mwebwe mudusaba bo bemerera ibijanye n'umwambaro mu bikemura gute
kubijyanye n'umwambaro nta kibazo mu bintu bijyanye n'imyimenyerezo hajya nuvuga amantrenema mu makrebe aho umwe wese ararikuriwe abikeme bakambara udupantaro amapantaro nta kibazo n'udupira kandi mugabo reke kuza baradutinyira abatuzane bari udupantaro tugiye tw'udutreningi turashobora kubafasha kugira abandanye bagira amantrenema hanyuma iyo tugiye ku rwego rw'igihugu nabo muri ayo mahiganwa kuko ni ngombwa cyaba umuhungu cyangwa umwigeme bashobore kwambara izo mpuzu uko zimeze nk'uko ku rwego mpuzamakungu nabo ntibazoze barabitinya badoze barazambara nk'uko abandi bazambara ego ariko mu mantrenema nta kibazo gukoresha izindi mpuzu zisanzwe ipantaro ego cyangwa ikabutura nyine nta kibazo
muvuze ko ku rwego mpuzamakungu bishobora kuba hari ikibazo
ntishobora kubwira umuzamakungu ntushobora kugenda wambaye izindi mpuzu atari zo nyine zikwije amategeko kuko bose n'ugusanga bako bambara n'ugusanga bambara igihugu cyose ntishobora ati twe dusanzwe twambara gutyaye reka ni za mpuzu nyine navuga inike kuri bose Ego.
Hama kubijanye n'uburyo, uburyo bwo kuronka izo mpuzu, haba iza entrenema canke zo kuba ku rugo rwego mpuzamakungu, hoho naho nyene intambanyi zokemugwa gute, hari amashirahamwe canke ibigo canke amabanke n'izindi sosiyete mushobora kwegera mugasaba ubufasha, kumbure iyo mubegereye bavuga bate, ntibabashigikira, byo bimeze gute?
Gushika uno munsi amashirahamwe burya iyo turiko turayegera canke amasosiyete baravuga ati urwo rukino none rurazwi, rurerwa n'abantu bangana iki, ruzwi n'abantu bangana iki, ku rwego rungana iki, ukaja usanga rero ni ba bandi kunda baba y'amashirahamwe akunda kwitaho urukino rwa zirya nkino collective zirya za football, za basket, za volleyball, rero nk'izi nkino individuelle usanga benshi batakunze kuzifata mu mugongo ayo mashyirahamwe, nawe ubundi hoho abaturongoye ku rwego rw'igihugu ntibasiba kugenda badodora ahantu hariya mu mabanki, nk'iyo habaye competition akavuga bati nyabona raba mudufate mu mugongo, nkamwe hari igihe bahora baza ugasanga hariho mwishyirahamwe rirazanye nk'amazi aho tugakenguruka cyane rwose, gutyo mugabo urumva ntibarabyijukira cyane rwose, amashyirahamwe ntarabyijukira kugira zarafata mu mugongo izi nkino nuvuga sport individuelle.
Amakumbura duhindukire kuri linka tuvuye ku mashyirahamwe tukaja mu kibano, linka iyo utumiye nk'abantu baze kurorera umukino bufise barawitabira, ikibazo kiba gihari ni hehe? Nuko kubona izi nkino zitamenyerewe cyangwa ko n'abatayutahura cyangwa ko atari umuco, haba hari intamba nyiye kugira ngo umukino umenyekane bawitabire, biba bimeze gute?
Ugiye mu kibano ukababwira rite ntibabyumva, ahubwo mu kibano ibintu bumva ni ziga football muga ziga izo sport individuelle mu kibano kweri ntibabyumva, uri kubabwira n'umuntu umenga ntabyumva neza, bayifata nk'ibisanzwe.
Kumbura bizoteba bihinduke uko umukino ugenda uramenyerwa, uko imuza murazanye imidari mu gihugu muserukira igihugu mu rwego rw'amakungu. Mushinga nawe ndo wa Yesu, none iyo muteguye aya mahiganwa ku rwego rw'igihugu rw'intara, hoho araba kenshi niyo mwifuje kubikora mubona bo yitabira kugira ngo nayo mabanki nayo mashyirahamwe nanye navuga ati biko biraba biba byama byabaye birahuza abantu reka tubishigikire?
Ku bijyanye n'aya mahiganwa tuba dutegura ku rwego rw'intara, ku rwego rw'igihugu, igituma bidakunze kuba kenshi burya n'ibintu bisaba uburyo, gushika uno munsi siporo yo mu Burundi hari gusanga ahubwo abagiye gukina aribo bakenera ababatumiye, ni ukuvuga Federation Nationale itegerezwa kuza kurondera uburyo hatandukanye kugira itumire abakinyi, nawe rikira iri kubatumira y'amakrede siyo yimenya, ba bakinyi sibo bimenya, ni ya Federation Nationale ikibamenya mu kuba deplasa bakabashikana bakabaraza bakabafungurira byose kansanga bariko barariha bariko barafasha mu rugo rukino. Muri icyo gihe rero kaje usanga rero kubera uburyo bugenda ari bwishi, murumva yuko bariko baratemura za ntara zose abavuye za Ruyigi n'ahandi kure mu ntara za kure kuza bagashika Bujumbura n'amafaranga menshi, ku rwego rw'intara nyene yari ntara zihura n'amafaranga menshi, kaje usanga Federasi ivuga ati ntitwotegura inkino nyinshi cyane rwose kugira n'abantu bagume babibona kenshi cyane ku mvo z'ubwo buryo, kuko nabone na federasiyo iguma isabwa n'amafaranga muri federasiyo internationale, kugira bemeregwe nabone kuzoza baritabira inkino mpuzamakungu, kuko batarije amafaranga asabwa muri federasiyo internationale ara kwitabira inkino mpuzamakungu, nacyo gituma rero inkino zica zigabanuka hanyuma ugasanga rubaye rimwe abantu rero ntibahavure bagoma babibona cyane rwose kenshi.
Ni ukuvuga ko nabo nyine basabwa intererano yabo nk'igihugu?
ego nicyo gituma rero igihugu cyacu gisabwa kuzashyiramo nyine ukuboko kigafasha iyo federasiyo kugira babandanye bakorana bakoranya abo abakinnyi bahereye mu ntara mpaka ku rwego rw'igihugu bikaba keshi cyane.
Ego twaganiriye cyane ku ntambanyi zitandukanye ku rwego rw'umukino ku rwego rw'igihugu, ariko duhindukire gato kuri Gloria Linka ku bijyanye n'umwigeme muri rusange. Intambanyi naho nyine ntizibura. Gloria, zimwe mu ntambanyi kumbure ubona cyangwa uhura nazo muri uwo mukino ni izihe nk'umwana w'umwigeme?
Intambamyi ku mwana w'umwigeme ntizishobora kubura, ariko urazirengera zose, na cyane cyane nk'ico kirato ari hamwe turose ikirato twoza turakoresha kaciya ntrena hama abana bakikuramo ibintu by'ubukobwa nyene basi ukabyikuramo ukareka ibintu by'isoni birya bintu byataye agaciro ukabyikuramo twashobora gutera imbere tugakina neza.
Ego Nduwaezi yavuze ikintu kijyanye n'uko bashobora kuba babona bati nzohava nongerekana ubukare, abantu bazombona yuko nkara canke ndi umugwanyi ko ndiko ndagira uwo mukino wo kunagana. Wewe warahuye navyo aho abahungu canke abagabo batangura kuvuga ati burya Gloria Linka zohava anaga nk'umuhungu canke umugabo, navyo urahura navyo?
Ibyo nibyo bura ugenda uhura n'abantu bagenda bakubwira ati ibyo bintu nibabandanye bikina nta mugabo uzoronka, ariko nyine yo ugati ibyo ntibisanzwe jemba afise vision ngomba gushikako.
Kuri iyo vision nyine tubwire bimwe mu ndoto za ufise haba ari mu buzima busanzwe canke muri uwo mukino ubona uzokina kirango kingana gute, ushaka kuwutwara kugeza hehe, uzogusarurire mu iki mu buzima muri rusange?
Vision fixe muri jewe nuko nshaka gushika muri Jeux Olympiques kandi nkavayo nwaye umudari medaille d'or. Niyo vision yanjye nyine numva nshaka gushika.
Birumvikana. Hama Nduwaezi nk'umumenyereza mu aya mahiganwa murabona mwarayagiyemo, inyungu zayo ni izihe? Uwo mudari woba warajananye n'amafaranga? Benshi barabyibaza bakavuga bati kumbure uburyo bwoba bwaragiyemo buramerita kugira ngo umuntu akore ako kigoro ko kuja muri uwo mukino. Hari uburyo mutahana yo muronse iyi midari canke biba bimeze gute?
Murakoze cyane. Reka mvuge ati haba namba kuko hano mu gihugu vema tumaze kugenda ministeri ata uburyo yatanze ata novuga ordre de mission, kuko iyo ministeri zemeye barashobora kukurungikana agahamba ugenda urafatira mu nzira, kuko arigusanga urugendo rwabaye rurerure cyangwa nishyitseyo hari ibintu bishobora kukwankira bigasaba yuko urondera utundi tuntu hanze cyangwa n'utundi nyine dukenerwa nanotegereza kaguma dukenera ukaguma udura twifashisha nitwa kagahamba gatoye ministere ikurungikana. Mugaro mu gihe rero ugiye nk'ukuye ata ministeri yavuze yuko atabugifise ugenda gucyo nyine hanyuma ukagaruka uko nyine nawe ubukobwego mpuzamakungu ntacyo bagufashije ku bintu bijyanye n'uburaro gufungura kwidefasa aho nyine nta kindi baba bagufasha nicyo nyine uragenda ukagaruka uko nyine ashika mu muryango utomboye ugasubira kuronka itikeriri gusubiza muhira federasi ikaba yakubise imitwe ijya nino ushishimira imana bidakunze naho nta kundi urashika mu muryango. Kimwe gusa nuko hari nk'abavukanyi ngo tuzanire shokora n'ibindi n'ibindi mugabo rero tuzatuzanye
nawe kuri federasi naho nyine umudari naho nyine ntibategekanije agashimwe kazanana nawo ku byerekeye uwo mudari nyene
ndeka muri no mwaka vrema nta kintu nakimwe bategekanije kuko baguma bagwana barondera ahubwo amafaranga ho yova kugira bandikisha abandi bakinyi boja gukina izino izindi nkino mpuzamakungu kuko hari ibintu byinshi bisabwa ama lisansi kinyi kugira baje gukina izindi nkino mpuzamakungu nabamenyesha yuko n'ubu uye muri uku kwezi kwa gatandatu mu ntango hari abandi bakinyi nabo nyene byagenze ku nyene nk'uko ugore yagiye barose apuye Federation Internationale kugira baje gukina urukino rwarite nyene duplage mu gihugu cya Singapore rero mugabo federation nayo kibanza hari ibyo bacabanza kuyisaba ibarihira amalisanse ibarihire amaviza n'ibindi byinshi kugira abo bemerewe gufashwa rero nk'ubu federation nta kintu ikitegurira umukinnyi yaje naho yaje afise umudari ntacyo izimutegurira kuko nabo baguma biruka ngaho bokura amafaranga kugira barabe yuko baguma ba bari navuga bari ajour muri Federation Internationale kugira abemerewe baronke amashanse yo kuzabara participe muri ayo maje baronka na assistance technique
ego twarabonye yuko umugeme link Gloria link ashoboye kandi yatahukanye umudari uretse izo ntambanyi zose zihari izo ntambanyi zose ziri ku rwego rw'umukino ziri ku rwego rw'umukinnyi nawe nyene ariko kandi hariho abashaka kuba bakumvise bamwumvise linka bakavuga bati turashaka kwifatanya nawe kumushigikira kumutera intege kumbure no gutanga uburyo kugira ngo abandanye cyane n'abandi bari nyuma yiwe nabo nyine baronka amahirwe nkayo yaronse bo baronka gute amatelefone yanyu cyane uburyo bwo kubashikira n'ubuhe kugira ngo mushobore gukorana nabo babaronka
ego nkabo kwipfuza kugira icyo bafashije kugira uyu mwigeme abandanye atera imbere kuko ni umwigeme tubonamo kazoza kuko yatanguye umwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'icyenda amubonye mw'impano zitandukanye na cyane cyane yuko n'ibyo yavuze nuko yavuze yuko vize yiwe ari kuzana umudari muri Jeux Olympiques aho yarambwiye yuko yiteguye Jeux Olympiques zo muri 2028 kuko izo ni umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na kane ntashobora kuzitabira kubera atadobara kwiza imyaka rero nk'abashaka kubandanya bamutera intege kugira abandanye atera imbere cyane rwose novuga nti bacishe bo dusanga cyane cyane twitegurira aho tugira imyimenyerezo muri krebe yitwa krebe nderagakura ikorera mu kigo cy'urwaruka cya komine Gitega centre pour jeune Gitega iko ku ibarabara rigenda imuyinga hafi yaho disoko ya kera niho twama twitegurira hariho n'abarongozi b'icyo kigo
ego amakumbure dusozera dusigaranye mu masegonda make nimero de telefone bashaka kubaronka ko nimero zanyu ni izihe
ni 69 38 50 02 izi ni za jewe umumenyereza
zisubiremo
69 38 50 02 kubari hanze y'igihugu bumva baca batanguza plus de 57
ego 69 38 50 02 aho rero murashobora kuronka umumenyereza Silas Nduwayezu ndeka ndabashimire cyane Silas Nduwayezu nawe Gloria Link niyo nkuru kukanya mwafasha kugira ngo mutuganirize kuri umukino wa lutte umukino wrestling mu Cyongereza canke ukunagana mu Kirundi nshimire n'abadutereye mu kiganiro cy'uyu munsi ibibazo n'ibyiyumviro nshimire kandi na Nadia Taha mu buhinga bw'ivyuma mwari muri kumwe na Oriane Itangishaka mu kiganiro cy'uyu munsi ndabashimiye mwese ndabifuriza umunsi mwiza mwakoze
cyane my
Light up the earth, you light up